Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Ni radio inzamba hagateka kawe kazi mu makuru yo kuri 2016 mu kakaro umwaka w'2026 naye akaza kwashimikiye kuri zingingo nkuru zikurikira. Umunsi w'ejo amakungu yabuhariye ubutungane mpuzamakungu mpanavyaha urunani CPI rukavuga ko rutazohengeshanya kugwanya ukudahana no kugira ukuri kuje ahagaragara. Amatati y'amatongo yamari mu bitera ingorane nyinshi mu gihugu urunani sefo harusha rukabona ko rusansuma y'amatongo igiye kuba mu kwezi kwa myandagaro kuza ikwiye kuba mu muco kandi mu buryo bwa kinyamwuga. Imigwi ibiri izokina mu rukino rwa nyuma mu ihiganwa ry'igikombe c'isi cy'uyu mwaka w'2026 yaramenyekanye. Abatari bake bakunda umupira w'amaguru bakaba barindiranye igishika kumenya umugwi uzotahukana igikombe hagati y'igihugu ca Espagne n'igihugu ca Argentine. Iyo ari incamake ido nido ryana makuru ni mukanyisase.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru ejo aho bukera kuwa 17 mu kakaru amakungu azohimbaza umunsi wahariwe ubutungane mpuzamakungu mpanavyaha. Urunani rw'abashingwamanza baburanira babo bashikiwe n'ivyaha bituye sentare mpuzamakungu mpanavyaha ruvuga ko bitebe bitebuke ubutungane buzokora ukuri gukamenyekana. Jean de Dieu Munezero ajeje kumenyesha makuru muri CPI akaba yabivuze kuri uno wa kane mu nama yahuje i Kigali amashirahamwe atandukanye aharanira agateka kazina muntu harimo n'abahuye n'ivyago bitandukanye. Tumukurikire.
Izo nyigisho zari zirimo kandi abaserukira sentare mpuzamakungu mpanavyaha harimo abo mu rwego rujeje kwitaba kw'abahohotewe n'indishi hamwe n'abo mu rwego rushigikira abashingwamanza zafashije abazitabiriye gutahura neza uburenganzira bw'abahohotewe imbere ya CPI. Uruhara rw'ingenzi rw'abaserukira mu mategeko hamwe n'uburyo abashingwamanza biyandikisha ku rutonde rw'abemerewe gukorera imbere iyo sentare. Abazitabiriye bashimikiye ku cyumviro cy'uko ukwitaba kw'abahohotewe ari imwe mu nkingi zikomeye zishingiye ko uburyo bw'ubutungane bwashinzwe n'amasezerano y'Iroma. Uretse gukurikirana abagirizwa ibyaha bikomeye cyane, ubutungane mpuzamakungu bwemera kandi ko abahohotewe bafise uburenganzira bwo kwitaba imanza, kumvirizwa no gusaba indishi igihe amategeko abyemeza. Abavyitabiri bagaragaje kandi akamaro ko kubona igitigiri kinini cy'abashingwamanza b'Abarundi bujuje ibisabwa kandi biyandikishije ku rutonde rw'abemerewe gukorera imbere ya CPI kugira ngo bashobore guserukira neza bahohotewe hubahirijwe amategeko ngendegwa ko y'umwuga n'ibisabwa n'imiburanishirize ya sentare. Amashirahamwe yateye umukono kuri iri tangazo arashimira cyane ubushake n'ubwitange by'abaserukira sentare mpuzamakungu mpanavyaha kuko inyigisho batanze zafashije gutahura neza uburyo abahohotewe bashobora kwitaba imanza ibisabwa kugira ngo umushingwamanza yemeregwe gukorera imbere ya CPI hamwe n'imfashanyo sentare itanga ku bashingwamanza baserukira abahohotewe.
Ugo runani rukavuga ko rutazodohoka ku rugamba rwo kugwanya kudahana ivyaha mu gufasha kugira ukuri kumenyekane. N'ubunyene dusubire duteka amatwi Jean de Dieu Munezero ajeje kumenyesha makuru mu runani CPI.
Abazitabiriye bemeye kandi uruhara rudasanzwe rw'amashyirahamwe adaharanira inyungu ya politiki mu kumenyesha, kuyobora no gufasha abahohotewe hamwe n'uruhara rw'ibinyamakuru mu gutanga amakuru y'ukuri adahengamye kandi yubahiriza ingingo ngendegwa ko z'ubutungane mpuzamakungu. Inyuma y'izo nyigisho amashyirahamwe aziteguye yasubiyemo kwiyemeza gukomeza urugamba rwo kugwanya kudahana kubakoze ibyaha bikomeye cyane ahamagarira abashingwa manza b'abarundi bujuje ibisabwa gutangura uburyo bwo kwiyandikisha ku rutonde rw'abashingwa manza ba sentare mpuza makungu mpanabyaha asubiramwo ubushake bwo kubandanya ibikorwa byo gukomeza ubushobozi bw'abanyamategeko amashyirahamwe adahana inyungu za politiki hamwe n'abamenyeshamakuru ku bijyanye n'ubutungane mpuzamakungu. Yashimangiye ugushyigikira uburenganzira bw'abahohotewe bwo kuronka ubutungane ukuri indishyi hamwe no guserukirwa n'abashingwamanza bafitiye ububasha imbere y'inzego zibyeje. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe ubutungane mpuzamakungu mu manza mpanabyaha abayishyize ko umukono baributsa ko kurwanya ukudahana ariyo shingiro ryo gukinga isubira ry'ibyaha bikomeye cyane, gukomeza intwaro ishingiye ku mategeko no gutsimbataza amahoro arama yubakiye ku butungane no kubahiriza uburenganzira bwa zina muntu.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya nkuko nabibabwiye mu ntango zano makuru. Urunani Sefo Harusha rurikemwe batavuga rumwe n'ubutegetsi rwagize ico rushikirije kuri rusansuma y'amatongo itegekanijwe mu Burundi mu kwezi kwa myandagaro kuza. Ugo runani rukibutsa ko amatati ajanye n'amatongo ari mu bitera cane injyane mu gihugu kandi rukabona ko ico gikorwa gikwiye gukorwa mu nyungu z'abarundi bose mu buryo bwa kinyamwuga kandi butagira aho buhengamiye. Twumvirize Jean Bosco Rwigemera icegera c'uburongo y'urunani Sefo Harusha.
Muri Sefo Harusha vyodutangaza kandi bikanatunezera hamwe muri iyo rusansuma yimirije leta yoba igiye kuyikora mu ntumbero ifitiye akamaro abarundi kandi bose ata mugambi mubi winyegeje inyuma. Dusanzwe tuzi ko ikibazo c'amatongo ari ikibazo c'inkoramutima cyama cateranije abarundi gushika no kubavukana. Ni ikibazo cyama kibonekeje muri za sentare ndetse kigatuma n'amaraso aseseka bifatiye kuri wa matati y'amatongo. Twarabonye ingene umugwi wari ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo wagiye wakora nabi bivanye n'amarangamutima yaranga abagize uwo mugwi. Icari gikwiye rero nuko abagiye gukora iyo rusasuma boyikora mu ntumbero yo gushika ku mpapuro ndangatongo nkuko vyigeze gukorwa muri komine ya Ngozi ya kera abanyagihugu babifashijwemo n'abaswisi. Twizere rero ko bigiye gukorwa kinyamwuga kandi atazokwikika mu kiza. Icyo no kwita speculation umwengo itongo ni gwanje uyundi ngo ni ryanje kuko amatongo n'amatati birakunda kujana mu Burundi. Ubuhoho byarunyutse aho leta yategerezwa kwamira ishigaye ariyo ibihimirije.
Yari Jean Bosco Rwigemera icegera c'uburongoye urunani Sefo Harusha. Ano makuru tuyasozerere mu gisata c'inkino aho ibihugu bibiri bizokina urukino rwa nyuma muri rya higanwa cy'igikombe c'isi mu mupira w'amaguru co mu 2026 vyamaze kumenyekana akaba ari Espagne na Argentine. Abatari baki bakibaza uzotahukana ico gikombe hagati ya Argentine iheruka gutahukana ico gikombe mu mwaka wa 2022 na Espagne iheruka gutahukana igikombe co mu gice c'Iburayi. Iyo nkuru tuyibaze Jean Georges Kibogora.
Argentine cyo gihugu cha kabiri cyare kironse itegeye gukina urukino rwa nyuma rw'ico gikombe cy'isi inyuma yo gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe igihugu c'Ubwongereza. Ariko Ubwongereza nibwo bwatangiye gutsinda igitsindo bifashijwemo na Anthony Gordon ku munota wa 55 w'urukino. Ibitsindo bibiri by'insinzi vya Argentine icambe cyatsinzwe na Enzo Fernandez ku munota wa 85, ica kabiri nacyo kikaba cyatsinzwe na Lautaro Martinez ku munota wa 92. Argentina na Espagne rero bikaba bizotana mu mitwe mu rukino rwa nyuma i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe cy'isaha zitatu z'ijoro mu masaha y'ini wacu. Biragoye kuvuga igihugu gihabwa amahirwe muri urwo rukino ariko abaraba ibintu n'ibindi babona ko Espagne iri hejuru gatoyi ya Argentina. Ariko rero Espagne niyo siya bwose kuko Lionel Messi wa Argentine na bagenzi biwe baramaze kwerekana kuva ihiganwa ritanguye ko bashobora guhindura isura y'urukino mbere bigahera barutsinze mu minota ya nyuma.
ni kuri iyo nkuru ya Jean Georges Kibogora duciye dusotirira amakuru twari twabateguriye kuri no bakane shimire mwebwe mwese abaduteza abiri eka nshimire nabagenzanje bafashije kuyatororokanya Pierre Gahungu nari kuri mikro kandi abikibaniye naho ubutaha.